mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, nedirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi amashyirahamwe y'abahinzi aravuga ko abahinzi badafite ubushobozi bwo kwishyura imisoro.
Uno munsi umurinyi gutanga ikori ntabyabona, uwo mwe adashobora gusomesha umwana, umwe adashobora kuyivuza, bumva yori ikori gute. Kandi aho rero 90% bavuga ngo nabarimye, kubyo gushuda hendanye, sabarimye bitwa abashomeri mu ncamazi.
Uwo ni Kalori Mbonankira, ayobora imwe mu makoperative y'abahinzi mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru n'izindi zirimo amatora muri Congo ndetse n'ikiganiro kwa Nyaburunga ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Komisiyo y'amatora muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje urutonde rw'abahamya n'indorerezi bagera ku 270,000 bazakurikirana amatora yo ku itariki ya 30 z'uku kwezi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Komisiyo y'igenga ishinzwe amatora muri Kongo Seni yamaze kwemeza urutonde rw'indorerezi 270,000 zirimo iz'imbere mu gihugu n'izo hanze. Yatangaje kandi ko abahamya 170,000 barimo ababakandida bigenga, abamashyaka n'amahuriro y'imitwe ya politike ari bo bemerewe gukurikirana imigendekere y'amatora. Hemerewe kandi abanyamakuru 175,785, 84 muri bakaba aribo bakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga. Afurika yunze ubumwe yimaze kohereza indorerezi 80 ziyobowe na Diokunda Traore wigeze kuba perezida w'inzibacyuho wa Mali. Diokunda Traore avuga ko Afurika yunze ubumwe idafite ubushobozi bwo kohereza indorerezi mu gihugu hose, ariko ngo aba 80 bazabibona yuko amatora yagenze muri rusange mu gihugu hose. Tuzakora ku buryo aho bazoherezwa hose bazadufasha kubona ishusho nyayo y'uko mu gihugu hose byagenze. Tuje kandi kwigiranaho kuko duhuje bimwe mu bibazo kandi hari ibihugu byishakamo ibisubizo, dukwiye rero gusangira ubunararibonye. Twaje kandi kugira ngo tugire umusanzu dutanga, kuko muzi ko igihe cy'amatora kiba mu rugomo, kwizerana bikagorana, ugasanga habaho no guhangana. Rero tuzafasha gushyiraho uburyo bw'ibiganiro no guhuza abantu ku buryo ibintu bigenda neza. Vice Perezida wa Seni Norbert Basengezi yavuze ko aba bahamya indorerezi n'abanyamakuru bakwiye kugira uruhare rutaziguye guhera ibiro by'itora bifunguye kugeza amajwi amaze kubarurwa, bareba ko byose bikorwa mu mucyo. Bwana Basengezi yavuze ko imashini y'itora izajya ifasha uwutora guhitamo umukandida we, ubundi iyo mashini ikamusohorera urupapuro ashyira mu gasanduku k'itora. Ni imashini ariko n'ubundi abatari bake bakomeje kugiraho impungenge kuko hari abaturage bazaba bayibonyeho bwa mbere. Mario Ngavu uhagarariye Societe Civile mu mujyi wa Goma asanga bishobora guteza urujije abatora ku buryo byaviramo bamwe guhijwa uwo batari bagambiriye gutora.
La population, une très petite couche de la population avait assisté et avait participé.
Umubare muto cyane w'abaturage niwo wahuguwe ukuntu batora bakoresheje imashini, ariko tuzi ko batari bake batari ku rwego rwo kuba bakwinjira mu cyumba cy'itora bonyine, kereka baherekejwe n'undi, kandi bigenewe gusa nko ku bantu batabona. Ariko benshi ntibigeze bakora kuri iyo mashini, ntibigeze bayigerageza. Muzi ko n'izi telefone zigezweho hari benshi batazi no kuzikoresha neza. Kugera imbere y'izo mashini rero wenyine ngo uratora bishobora no kumutwara iminota 20, bigatuma atora uko atabyifuza. Bwana Mario Ngavo avuga ko haba Societe Civile, imitwe ya politike na Senubwayo bagerageje guhugura abaturage, ariko nta buryo buhagije babonye bwo kugera kuri buri muturage. Dukenera ibyumba duhuguriramo abantu, ukazana izo mashini kandi zigenda kuri moto. Bisaba imodoka byanze bikunze, ndetse bisaba gusanga abaturage iyo bari. Nta gihe gihagije twabonye rero cyo kubikora. Ku bwanjye nsanga abatora benshi bizabayobera nibagera imbere y'imashini, cyane ko hari amafoto menshi cyane y'abadepite ku rwego rw'intara mu gihugu.
Et donc plusieurs des photos au niveau de députation provinciale et de députation nationale.
Aho Bugori numwe mu banyeshuri bo muri kaminuza ya Goma twaganiriye nawe afite impungenge z'uko abaturage cyane cyane abataragize amahirwe yo kwiga bazabyifatamo, kimwe n'abatuye mu bice by'ibyaru imbere y'imashini zitora bazaba babonyeho bwa mbere mu buzima bwabo.
Je pense que la CENI devrait d'abord commencer par préparer la population congolaise. Je suis un jeune étudiant.
Ntekereza ko CENI yagombye kuba yarabanje gutegura abaturage. Nkanjye niga muri kaminuza ariko sinigeze na rimwe ntumirwa mu mahugurwa arebana n'uko izo mashini zikora. Twe nk'abanyamujyi byibuze twagerageza kuko dusanzwe tuzi gukoresha imashini zisanzwe za za telefoni zigezweho. Ariko abaturage ba Kongo ntibagarukira mu mijyi gusa. Murabizi ko Kongo ifite imijyi mikeya ugereranyije n'ibice by'ibyaro, kandi ibyo byaro byose ntibyahuguriwe gukoresha izo mashini. Ubona CENI irimo gukinisha abaturage. Komisiyo y'amatora ivuga ko nyuma y'uko kwiyamamaza bisozwe ku buso bwose bw'igihugu, kurwanira kwireherezaho abatora bikwiye gusimburwa no guharanira ituze no kwitwararika mu gihe bategereje umunsi w'amatora tariki 30 z'uku kwezi. CENI kandi ivuga ko imashini 400 muri 5 yatumije muri Korea y'Epfo zamaze kugera i Kinshasa, zirahasanga izindi 1000 zahageze ku itariki 19 z'uku kwezi. CENI ivuga ko kuzishyiramo programu n'imyirondoro y'abiyamamaza bitwara amasaha 60, bivuze ko bizasozwa tariki 25 z'uku kwezi, zikazifashishwa tariki 30 nta kindi kibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Amwe mu makoperative y'abahinzi mu Burundi avuga ko igice kinini cy'abahinzi badafite amikoro yo kuriha umusoro. Aho ni mu gihe ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro OBR gihamagarira amakoperative y'ubuhinzi kwimenyekanisha bagatanga imisoro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite Ishatse.
Abantu batunzwe n'igisata cy'urugi n'ubworozi mu Burundi barenga 90% yamara benshi muri bo nabo barigeza ku buryo botanga ikori. Mbona nyine Karori atwara koperative y'abarimyi babagwiza mbuto mu ntara ya Kayanza mu rwego rw'u Burundi.
Je kuvuga ngo umurimyi w'u Burundi arimo atanga ikori arimo usaye ntabyo bashobora, kuko uno munsi umurimyi gutanga ikori ntabyabona. Wo mu adashobora gusomesha umwana, umuntu adashobora kuyivuza, umva yoriye ikori gute. Kandi aho rero 90% bavuga ngo nabarimyi kubyo tudahendanye sabarimye bitwa abashomeri mu ncamake. Je nuvuga mu rundi ntana e plus y'abarimye do face kandi urumva umuntu arimisha isuka 1000 nawe urumva ko ari ikibazo.
Naho biruko ikigo cy'igihugu kigeje gutoza amakori OBR kinisekeza byo guhimiriza aho makoperative y'uburimyi kugira bite ibijyanye n'amakori byatanguriye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi. Aho OBR yakoranije abarongoye amakoperative y'uburimyi ho mu buraruko bw'igihugu hakinjwe zibiri. Sitaningenda ku mana avuga ico kigo OBR.
Nukuvuga ntihagire umuntu ari muri koperative asubira kugenda aridoga mu ibarabara canke yavuga ngo sinamenye. Uburyo bwose burahari, kigo OBR cyarashizeho uburyo bwose bushoboka kugira ngo batomoke kuri ico cyose kijanye no kuriha amakori n'amatagisi. Twiyemeje twese ngaha yuko bagiye gusiguza, turize neza yuko nta makosa azosubira kubaho, amakoperative agiye gukora neza yisinze amategeko.
Ishirahamwe ya Discord yerekeza iterambere ry'ubuzima no gufatana mu nda ku mitumba iri mu basabye ko bene ayo mahimiriza yokogwa kugira abarimyi ntibagwe mu mporero zo kutamenya. Liber Bukobero n'umunyamabanga mukuru wa Discord.
Intumbero nyamukuru ya kino gikorwa turiko turarangura na OBR cyavuye kukuntu OBR bitiranya amakoperative n'amasosiyete asanzwe. Ntibamenya yuko umwimbu wari uw'abarimyi atari uw'abadandaza, ugasanga rero barazi igihagaraciye koperative baciye bayirungikira umutahe wo kuriha ikori ry'umurengera. Dusa tubona amakoperative rero agira abihagarike ibikorwa, ca dusaba ko OBR yoboneka tukagirana ibiganiro kugira ngo twumvikane neza turabe ingene amategeko agenga koperative yokwiri.
Nk'uko amategeko bivuga, ikoperative itozwa ikori nishikana umutaho ungana n'imiliyoni 24 z'amafaranga y'amarundi. Aho rero izitwa ko zitunganije neza mu gihugu nizishika 50, aho mukamenya ko amashyirahamwe asanzwe y'abarimyi yoyo arenga 300 hisunzwe amakuru ava muri Adisco. N'iburiburi ku mutumba wose uri mu gihugu cy'u Burundi usanga ufise ishyirahamwe ry'abarimyi rimwe. Itandukanyo hagati y'amakoperative n'amashyirahamwe y'uburimyi nuko amakoperative ahanini yikora ku mitaya yazanwe n'abayurikiyemwo, mu gihe mashirahamwe asanzwe y'abarimyi ko usanga kenshi na kenshi bitega ibivuye mu mfashanyo. Gukwega ayo mashirahamwe y'abarimyi agahinduka amakoperative birashoboka, ariko biragoye kubera ko abarimyi badashigikiwe n'amabanki. Liber Bukobero.
Mu by'ukuri gushika no munsi ntitahura amabanki yose avuga yuko badashobora kuja mu burimyi kuko uburimyi butunguka. Biratangaje uburimyi burunguka, ahubwo ni ingembe butunganijwe bituma abarimyi baguma bahomba mu bisanzwe abarimi baruza amadeni yo kanwa amafaranga yo gukora mu mbu wabo boshobora gutera imbere kandi bafashijwe n'amabanki
haraciye kiringo cababa ameza ne hatanzwe miliyoni 38 z'amadolari y'abanyamerika aje mu banki kugira ngo yoroheze abarimi n'aborozi mu kuronswa ingurane muri aya mafaranga miliyoni 24 yatanzwe n'ikigega mpuzamakungu kigejwe iterambere FIDA ayandi nayo ava muri leta y'u Burundi mu mabanki hamwe no mu barimyi ku mugabo mukuru ntera kayanza tugeretse ishatse ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi urubyiruko ruri mu mashyaka ya politike rurasaba leta n'amashyaka kubahiriza amategeko mpuzamahanga asaba ibihugu gushyira urubyiruko imbere mu gufata ibyemezo bijyanye no kubumbatira amahoro n'umutekano umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yavuganye n'abahagarariye urubyiruko mu mashyaka atandukanye
ubwo gwaruka ruri migambo gitandukanye mu ntara za Bururi Makamba na Gitega bamwe baremeza ko badaserukiwe uko bikwiye bagasaba ko bakarusha uno mwigeme ari mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi
turaserukiwe naho byo babidashimishije gusa turifuza yuko ho bakarusha turafise inzego ducamwo ntitwiyadukiza ngo tugende uko ko murazi ko kuvana kera hariho abakurambere badukurira naho tuba turugaruka dukomeye duko dushaka gukora ibikorwa bikomeye duca turengera abadusumba
muri FNL baremeza ko baserukiwe ariko bakagumana ibibazo kuba baserukira
guserukirwa turaserukiwe ariko ikibazo dusigara dufise nuko mbega abo baduserukiye mbega barakora nk'uko twaba twarabatoye twifuza
muri pajide naho bagira bati
turashima ko nko mu namashinga amateka twumva ko hariho abashika 21 ariko bivanye nuko ugwaruka rutogwa ku nzego zo hasi ku mitumba mu batowe ma conseil communal nk'ibihumbi 2009 usanga harimwo ugwaruka abashika 1004 rero abo bantu 1004 tubona yuko mu nzego zo hasi ugwaruka rusurukiwe ako mu nzego zo hejuru tukabona ntibaserukiwe
mu mugambwe inkinzo naho babona ko badaserukiwe ku mvu zitandukanye
cyo cyari kibazo gikomeye cyane kuko turabona kugwaruka nuko bidaserukiwe kandi hari imvo nyinshi dufatiye kuri ibyo mariste bita bloke urashaka gusanga abakenyezi bo baraba ko muri batatu bambere abari mu mukenyezi muri gusanga ntibavuga ijyanye n'ugwaruka usanga rero ko bivanye imigambo myinshi iri imbere uburyo usanga ugwaruka nago rurashomeye murabizi ugasanga ugwaruka ntirugize gute ntiruserukiwe mu ibyo bintu ibindi bicyo bitubaza ni inzego banoma bantu bakabashira mugabe basanga ugwaruka ntibagwiyumviri bafatiye kuri ryanyo bavuga ngo experience ngo uyu ntavyo ushobora ugasanga ugwaruka gwarize ariko kubera rwacye rugira ibazo gutaronka akazi amazi imyaka ingahe ashomere mugabo barashaka kumwiyumvira ko kandi nako tugeze gute dushoboye kandi turi benshi dushobora gushyigikirana tugashikira ibyo bibanze cyakabi ni kuruhare mu bwo bwego migambwe na leta bapfuye kumenya yuko naho bovirangiza iyo ngingo ihari kandi saba ma leta bwa mbere kubyubahiriza
ubwo gwaruka ruravuga icokogwa kugira ngo ruserukigwe na rijya mu Burundi abarenga ibice 60% by'abanyagihugu bagizwe n'ugwaruka mu byo babona nk'umuti harimo gusaba ONI kujirama na ma leta kugira ngo ingingo ya 2250 ya ONI ibe nk'itegeko ku ma leta kuyubahiriza uno musore nuwo mugambwe Florina
iyi resolution yoba nk'itegeko ku bari mu nzego n'abafata ingingo kugira ngo bayisunge ugwaruka ruserukigwe hose uko uravye neza neza urabonye neza ngene ibiko bimeze none uko ugwaruka gwacinyijwe tugasaba yuko birabira ngombwa kuko ugwaruka representa mugwi munini hama barabe yuko gwoserukigwa mu nzego kugira ngo tugire ijambo ingwa zifite ni nyinshi ubushomeri akazi n'ibindi ngo turonke abashobora kutuvugira muri zo nzego zose zifata amategeko
muri sangwe padere babona ko umuti woba wo kugira urunani hagati y'ugwaruka ruri mu mugambwe itandukanye
nukuva hasi tugaguruka tukajya hamwe tugasengera ku mugozi umwe hama tugakora ibikorwa dukuye amaboko mu mpuzu nka kujya rya tegeko rya 2250 rya bitwigishije
kanye ingingo ya 2250 ya ONI yatowe n'inama nkuru ya ONI rayo umutekano itariki 9 ukwezi kwa 12/2015 iyo ngingo isaba amareta kwiga uburyo bwose bushoboka bwofasha kugira ngo ugwaruka ruserukigwe mu nzego zose zifata ingingo mu bihugu iyo ngingo nyene isaba amareta kwigira hamwe n'ugwaruka icokogwa kugira ngo amatati azaratatugwa bidaciye mu gikenya no mu ntambara ibururi mu manuko bw'u Burundi Fidel D'Antoine Nsabimana kubwijwi rya Amerika
kwa nyaburunga kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga, aho tugaruka ku bihe bigoye Uburundi bwaciyemwo mu 1993. Muri kino kiganiro turarabira hamwe n'abatumire bacu ingene ukuri kuvyabaye mu 1993 bushobora gufasha mu gusubiza hamwe Abarundi. Abatumire ni babandi nyene batatu hano ku meza yo kwa Nyaburunga. Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda numwigisha muri za kaminuza akaba n'icyegera cy'urongoye runani rw'abigenga amizero y'Abarundi. Honorable Professeur Mwaramutse.
Mwaramutse ngarongera karamutse n'abari ko baratwumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze.
Murakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Ambassadeur Anatoli Bacanamwo ajeje kumenyesha makuru mu biro bikuru by'umugambwe wa nama rimwe FNL. Ambassadeur Mwaramutse.
Mwaramutse Jerome ndaramukije n'Abarundi n'abanyamahanga bari ko baratwumviriza muri kiganiro.
Sango mikiyo kiganiro.
Mwakoze kudutumira.
Mwakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Sylvestre Bikorindagara yaserukiye umugambwe w'inzira guhemuka Sawanya Frodevu. Honorable Mwaramutse.
Mwaramutse Jerome ndaramukije n'abari ko baratwumviriza.
Sango muri kiro kiganiro.
Murakoze cyane.
Ambasaderi bacanamo amakungu ntacyo yofasha.
Amakungu ubwa mbere byasa n'ibyayigoye umuntu uzeye cyagiye bavuga ngo bashizeho umugwi wo gutohoza ngo rabe ibintu byabaye mu ngabo 1993 kuko ntiwashoboye kuvuga neza gutomore ukuntu byageze. Wagumye uri mu bintu twokwita teori kandi uwo yaba neza mu igana kwa jandadaye hari gihe wosanga n'amakungu yarabifise uruhara. Yego kuko ukiwa uti mbega na iyo bavuze ntacyo zine n'abantu bavuze ni Afrikane n'abantu hari usanga nk'umuntu yoba abo bantu bagandagwe na dayo bari bafise icyo bita ama connection. Hari n'icyo gitwa nibaza ndi iyo komiso bashizeho bikayinanira bikanara ni kuvuga ati abagandagwe na dayo umuntu wese n'umukecuru warugura ati ni naka ugasanga bo biraba n'abanani ibyo bintu
uvuze ukime bana ntiro kinyakindiwe
ubuze uti
uvuze gucyo cumenga ni rubanza ntirugikenewe
urubanza rwakenewe gose kandi hari habafashwe bazwi rwakenewe gose mugabe ico twebwe mu mugambwe FNL tubona kitarico nizo gukibuhande cyiruhande kandi abagana ubukuru bwigubazwi
nabo basanga mwa abari mu butegetsi no munsi muvuga muti nabo nyine ntayi bakwite mu gahanga
nabo yo bakwita mu gahanga ariko kuvyo kumeze gutohozwa ntabarimo mu bagashubwo rugirwa ndadaye ntabarimo.
Professeur Ngayimpenda, iki gikorwa cyo gushira habone kuri ku vya 1993 cyo fasha gute kunyanisha Abarundi?
Umva 1993 niho nyene mbega
kuri iki turiko
urazi yo kujya mu guheruka kusubiramo bawa amategeko mashasha bawa n'abawugize bashasha hariho benshi ntazi hariho bamwinzi hariho bamwe Abarundi bazi urabye n'amabanga bahorana sinzi rero yuko uyu megu w'ubu hari umurundi akuze azi bamwe muri abo mbere bari ku isonga ryawo ko hari uwo byohumuriza ngo hari icyo tugiye gushikako abakoze neza barashimiwe ibisanzwe ari babatumye bashimije bakoze
amasenga hagaze no kuba wumva
mbi adahagaze ngaho yo hagarara hehugira ega irege igikorwa kigenda neza cyangwa kikagenda nabi cyane cyane uhereye kugishinze
none abagize uwo mugwi bahawe igikorwa cyo gushira habone ukuri ukuri wava baguhindura
ukuri bwo bari bwa mbere amwe amwe yaguhinduye kugira ngo hari aho bitagorega guhindura ukuri icyo ni cyambere reka mbandanye jewe ukunaguye mvuga niko mvyuka mvuga nimba turundira ukuri tuzokuronga tugushatse twokuronga tutagushatse natwe tuzoronga nako tuzoronga tugashaka ukuri kuzuye tuzokuronga tugashaka guhengamye tuzokuronga ahura umugwi wari ufise imyaka 4 amatwa sumira na raporo washoboye gushikiriza kuvyo warugejeje waravuzaho warugejeje ikivi ikivi ndicari bwahere none ubu wo basubijeho kumbura ushobora kuba ufise uhinga buhanitse gusumba wa mbere mugavye ntangaza bawuhaye kuba mu kinjana cha 19 sinzi imyaka bawuhaye
cyane 23
ijana na 23 ubwa mbere bwo sinzi bimwe mu byo woshikako ico bizoheza bikatumarira uravye yuko intumbero yari iyo guheza indyane zaranze abarundi sinzi rero kwako kazi bazogashora naho gashora simbona ivyo boshikako cha rero nibaza none mu byukuri intumbero iracari yayindi yiyarusha
yo gushira habona ukuri
yo gushira habona ukuri kunywanisha abarundi guko uravye bahariri yarusha hanini ivyo bashitseko bashitse kunyane zaranze uburundi n'abarundi kuva twikukiye kandi sinibaza ko nubuzirahera sinibaza rero yuko korusha ibi mu gusubira ku kinjana mu mpera z'ikinjana cha 19 sinzi ko banafise bazoronka n'ubuhinga bukwiye zoronka n'umwanya ukwiye n'uburyo bukwiye sinzi yuko biriko birafasha byukuri gusubiza hamwe abarundi mu gihe bavuga bati ahanini twaryanya arabagirizanyeho nyabwoko arabagizanya ubwicanyi bw'agahomera bunwa benshi bose bavuze bati ibi bintu cyane cyane byatanguye aho twikuka
amwe musanga umuzi wari hariya bagaca bawura
nta muzi uriho none uwo muzi ni niho bawuturinye ugira ngo none ko mbona bamaze imyaka 2 baharira naba expert babafasha ugira ngo muzi ntibari bawubonye wibaza yuko babigize ku buryo uje babigize ku kwihenda kuraba rero sinzi yuko
amizero ya mutoyi ufisemo
si rekaho no hera kuko jiwe nibaza yuko bizogora gusumba ko byari bigoye imbere urero sinzi neze ico turiko turarondera nimba umugwi wa mbere wamaze imyaka 4 hanyuma ukabutashoboye guheza
ariko ubutungane
bwo imyaka 100
ubutungane ko buriko burawunganira byo ntibishobora gutera umwizero
erega mu bisanzwe ubutungane bwari bufite akazi kabwo iyo dushaka ubutungane yarusha bari bavuze yuko dushiraho commission judiciaire dans commission d'enquête judiciaire internationale hanyuma ishikirije raporo irasanga harabayeho nyabwoko n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa kandi nta keka mfise ko byabaye bagaca bashiraho sentare mpuzamakungu ubu rero sentare ntawe mperutse kumva ayivuga ubu tugezaho bavuga yuko utungane bwo ngaha bishoboye ngabo bya biragoye kwikura iginyo kandi hajya bari barondese ntari mpuza makungu nibyo bari babonye mbega ko mbona tumenyereye kuja turapfa byinshi kumenyereye kuja kutajya turumvikana muri byinshi tumaze iminsi umenga ubutegetsi buri munwa y'umugambwe umwe ubu ni ibintu bizogenda neza gusumba aho bari kubiha ubutungane mpuzamakungu sendari mpuzamakungu
Honorable Bikorindagara uturuka mu mugambwe Sanya Frudevu ari cyo mwiyemeje kugira ngo nawe nu ukuri ku bidawe 93 gushikana barundi ku kunywana
kuvuga ko twebwe hari cyo twokuyemeza ko twibwe n'umukuru w'umugambwe yabivuze twebwe ubuso dutuma ko tuzavuga ibyo tuzi ehko benshi twari dukutse twari mu nzego na naho nabagira ati umugambwe Sahana Frode wifise mu ruhara tuzobyitaba tumubwira ibyo tuzi mugabo twebwe hanini icyo dusaba nakubwiye nuko bitokumaho gusa yego ubutungana niba ubwo rubanze baruhaye ubutungane busanzwe buhari no nkuko itsentare zihari twe nibyo nabwiye ko twarashimye uko bagwibutse mugabo ibiduteye amakenga sivyo gusa kuko niba hagomba kujya mu kunywanisha abarundi nibindi niba bikurikirane yego nibindi byaha ari byabaye hanyuma cyanke biriko biraba n'ubu muri no myaka turimo kuko turabona umengo hari ukuntu hari habadakomwa komwa cyanke ntamatohoza ba ku bintu tuzaturumva
utisanye Frode bo nibayituma ko izovuga icyizi batayitumye ko izoguma irindiriye
Ojerega erika muri sentare muri sentare ugenda atacu batagutumye ko kenshi bagutuma kuko bazi kuzi ikintu kandi batuma ku muntu
ubamwe batubatuma ko mwurindira ntimuhugira mugende
twe sivyo tujejwe twe turi umugambwe twebwe tuguma dukora nk'umugambwe abandi hari habajejwe intwaro harimo n'ivyo by'ubutungane twe turabahanura gusa iyo tubo nuko bataduhanuza kenshi n'ibi bya sever twari kubahanura ukundi ugira nayo kwabwira ngo ni mugende mu kinjana cya 19 ngo niyo muzi uri
ariko barangira umuzi kuri hehe
barawutoye nkuko professeur Ngayimpe ndabivuze no kuva harya turonka independence
Burundi bubazwa ibyo Burundi bibazwa barundi
abarundi koko
iko ndagara bze ko bimu ko bi ko bimu bimuje na gatoyi oya none abatutsi bapfuye bazira ko abatutsi
bimutera ubuyega
tubari ubuyega bari nabo bazira ko bari abadasigana bagiye mu gambo tari none duhave tubidehere ega byaravuzwe byarabaye kandi bon ikibi suko bivuga ikibi nuko tutobivamo ariko rero simana ko turabivamo
urakoze professeur Ngayimpenda ndagushimire kuba witanze kino kiganiro nibutsa yuko uri umwigisha muri za kaminuza ukaba n'icyegera cy'urongoye urunani rw'abigenga amizere y'abarundi wakoze kwita bakino kiganiro
namwakoze kuntumira nagomba kandi shimire n'abatwumvirije
urakoze ndagushimire nawe honorable Sylvestre Bikorindagara waserukiye umugambwe w'inzira guhemuka Sahane Frodebu wakoze kwita bakino kiganiro
murakoze ariko mpakanya nka kosora gatoyi cyo prosenga y'impenda ya nyumvise na je ho nagize ngo ngosamo gene ko hari ukuntu yavuze abapfu yatabatutse n'abahutu babadasigana umengo utari umudasigana ntiyapfu
urakoze ndagushimire nawe ambassadeur Anatole Bacanamwo usanzwe ugiye kumenyesha makuru mu mugambwe w'abanama rimwe FNL wakoze igitabo kino kiganiro
nage ndashimye Jerome yadutumiye kaba nongeye gushimira abarundi n'abanyamakuru ariko ratumbiriza n'aba professeur Ngayimpenda na honorable Bikorindagara twasangiye ikiganiro
urakoze ndagushimire nawe wahisemo kudukurikirana nibutsa ko twariko turabira hamwe ibijyanye no gushira habona ukuri ku bidawe 93 n'inyenye zifasha kunywanisha abarundi ntimuranirwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
urakoze nawe Jerome Niyonzima utugejejeho ikiganiro kwa Nyaburunga ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwebwe mwese mwahisemo kumva radio Ijwi rya Amerika dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema tubararike andi makuru yacu rejo saa 11 n'igice za mu gitondo mugire icyumweru cyiza.